rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tibanywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabaramukije mwese. Nguko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu ni ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uherereye mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abagize leta basoje ejo kwa gatanu umwiherero w'iminsi itatu ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mwitunganyo giza y'igihugu rishira imbere abanyagihugu nkuko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuruke kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego nshingwabikorwa rwa leta rutegereza gukora bijanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashure mu nyigisho ibijanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa vya leta cane cane mu gisata c'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirame ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Rufyiri aritwara yabwijwe rya Amerika kw'ico gikorwa cari caratevye. Rufyiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireje ijisho kurusha handi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona, tubona abantu biba igihugu mu vyukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri n'ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza none munsi ntibiraba ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya biturire kwico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusangi. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi ubuhinga ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Rufyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turavye mu by'ubutunzi hari kibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo cy'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi, hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubiye bashubijwe mu bibanza
abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020 uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Claver Mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryita agateka ka muntu ryasohoye raporo ivuga ko hari abantu banyuruzwa abirengero ryabo ritamenyekana n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu Eloge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye ari Nairobi muri Kenya
Ishyirahamwe Diaspora rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakabigurengero n'abarezwa igufa muri aya meza hezeho rivuga ko byabaye akabarore yemeza ko abantu 100 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'uko 9 nyuma yaho yibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi kuva mu kwezi kw'indwi honyene Diaspora rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe ndega none bande babakorerwa kwa totezo wa bahinga bavuga Karinate Zakiano umushakashatsi mukuru amazi imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibyaga binini bya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
N'abantu bikeko gukorana n'imirwi y'abagwanyi, ahankarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi n'imigambwe nka Tenere. Akenshi bahagarikwa tamategeka kurikijwe ibitero hamwe na hamwe byakitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bonge bakubagure abikekwa kubagwanya
emprisonner et torturer leurs opposants présumés
Tertakane meza kucegeranyo basohoye atari yororo asigura ko cyafasha amezi menshi kandi bacicariye
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes de témoins oculaires
Twaronse byabona bitubwira ibyabaye harimo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo kandi amakuru yacu utondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarezwa igufa abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru ibujumbura kuchicharo kitwereza abakoze bigendereza ntacho batakoze kugira ngo abakure mu makuru rimwe na rimwe uburibwe bugari kirenga ku buryo abafunzwe bakivyo bavuze kugira gusa uko abarezi gufa bihagarare
si intense que les détenus ont dit n'importe quoi pour que la torture cesse
niko yongera ko ariko je hakizimana mukuru shiramwe folkone F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho
be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana ibitwebwa twisunze ibyagiye bira bwa namashamuza makunga atari mu gihugu berekana ko mengi byagata kazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu agati ya kazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari nkingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi
Karnate Zaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze raporo abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hajejeje agati ya kazi na muntu urabazi 60 vinyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe bamwe
iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabugwa irenga ngero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri amfite duheruka kugira ari abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwara bonye kandi twatuzi ko abo bantu bazimije
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukwicenda mu nama y'abakuru b'ibihugu na mareta New York muri ONU yari yashimangiye igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiza agateka ka kiremwa muntu
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de faire une lecture juste
ukaryo dusaba cyane cyane mu gitata cyawe n'icyagateka kazi na muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye kutwigoro ku Burundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi idasanzwe mu gitata kazi na muntu ntacivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa gitata kazi na muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro n'ubwitangaza makuru impinduka na tetsake nazemeza ibidahagije kuri
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
Iba gusezerana guhindura ibintu n'ubutungana ariko ivyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nkuko abarezwe igufa n'abari gurengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza
et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport
Kunshuro ya mbere ishyirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU yijeje wateye akazi na muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 usobirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye n'ibihano vya byafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva hadutse injyane zaturutse ukindi kiringo cateye impari icanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere harabahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi bamwe mu bakirutse indwara ya COVID-19 mu mugi wa Gitega barahamagara batarayandura kuyirinda baravuga ko iyo ndwara babaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana.
Bamwe muri aba bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Burundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe ico kiza ko kibabaza cane akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura.
Byukuri abantu benshi bibaza ko COVID atayiriho canke bibaza ko yoba yaraheze. Jewe ico no bahanura ico no babwira nuko bamenya yuko ikiza ca COVID-19 kibabaza cane. Nuko bakwiye kumenya yuko ikiza cha COVID kihari kandi kibabaza kandi bakwiye kucirinda kuko kucirinda birashoboka.
Hampande yuko babaza ku buryo bw'umubiri uwo mugwaro kamenyesha kandi ko icyo kiza kibabaza bitutse ku kuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano aho ababonye biruka bakabahungira kure.
Abantu bamaze kumva ko uwagwaye icyo kiza cha COVID burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi barababuza birababaje cyane gose.
Uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona nawe nyene mu nyuma gakira avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimwo imico y'abarundi aho bibaza ko umuntu utamuramukije abari kumwinuba. Uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwankakura mukanya akiva mu kato ariko mu kibano bakabibona nko kwishima.
Naje nkivayo nkigirwara wasanga keshi ngoma namba ya gafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya nkabona nkababwira nka cangoma nabagenda nti corona reka n'umuntu twaramukanya. Urumva rero retse kumuramutsa canke ibiki uza wumva atanguye kuzaravuga amajambo atari meza yuko mwinovye ukamubwira iterega naragwaye ati none waragwaye nti wakize urumva sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu.
Uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha avuga ko inyuma yaho ibipimo byo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera vyamugoye gusubira ku kazi kiwe yibaza ko bazomwinuba basubiye ku mirimo ariko akemeza ko ageze ku kazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba.
Makwera asanzwe nkora akazi ko kwigisha nije natanguye gatoyi numva umenga ntabyumva kungena abana bahava banyakira ne nasubirayo cindibuka kwico gihe naciye mara n'indindwi muhira hama muganda abona nireka ngende yo ngiye yo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative tuza tutereka abantu umva nyene nkababwira abandi gucyo onye naragiye nza ndabibabwira n'abana barambaza ndababwira nti jemeze neza je narakize nta nakimwe ngiyakana agapapuro ndafise hama ye
kubwa karikste nkuru nziza wo mwishyiramwe mpuzamakungu gita ibijyanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vyico kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi. Calixte Nkurunziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakogwa nabi nabi.
Umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe cha COVID, iyo miguhe zigafasha gushira mu ngero mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo mu kugwanya ico kiza. Ikindi nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera. Rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kugwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi aba kubakoresha no kubakoza ubwabo.
Ibiharuro biva mu ishiramwe mpuzamakungu gitaha ibijanye n'akazi ku isi yerekana ko ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2020 abantu barenga miliyoni 200 aribo bamaze gutakaza akazi kubera ikiza cha virusi ya corona.
Inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecos igeze ku munsi wa gatandatu. Abayiteraniyemo uyu munsi barasuzuma uruhare rwa buri wese mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko urubyiruko. Niba nta gikozwe ubu, abakiri bato nibo bazibasirwa n'ingaruka. Navuganye na Augustin Ngenzira wona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu mu Burundi gishinzwe ibidukikije ari mu nama mu mujyi wa Glasgow. Mubaza uruhare u Burundi buzagira mu byemezo bigamije gusigasira iyi si dutuye.
Imbere y'uko ndakwishura icyo kibazo, nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igikiza cya korona cyateye isi yose. Babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu, ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza. Kuvuga rero turiko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo muri Afurika kugira ngo turabe icyo twogira dushikirize natwe, kugira ngo barabe ingene twitaho natwe Abanyafurika. Kuko mu bisanzwe murabona mutwe duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere, kandi atari twebwe ahanini dutuma turumbika iyo myuka ikaduga mu kirere, hanyuma zigatuma ibintu bihindagurika. Turiko turabona na rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonge icyo dushikiriza natwe uruhara rwa Afurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite?
Tumaze kubona ingaruka mbi nyinshi zigiye kuri iryo hindagurika ry'ibihe, na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi, imvura yisegenya igaheza igatera imyuzure, amabarabara agasitagurika, inzu zigatwarwa, eka mbere abantu bamwe bamwe bakandikirira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata, na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira duhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi, na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari. Hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora, turetse ibyo mbije kubabarira. Hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi, cyane cyane umunsi ugira kane. Iyo niyo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryaba risa n'iryabaye akamenya abahanga.
Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe
igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi. Ndagushimiye cyane ku bwaka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane n'ejo ni mwandondera nzobishura bakoze.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu ruzinduko mu Rwanda basura ibikorwa uyu muryango utera inkunga, ariko bagarutse no ku kibazo cya Paul Rusesabagina inkorirambuye Asumta Kaboy.
Aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isabye Leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko. Kuri uyu wa kane, abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda. Ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo, ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Uwaje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina, asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo, gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu.
It's not a secret that I was not very much, I would say, comfortable with the decision taken by the European Parliament.
Aragira ati, si ibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe. Kuri nge sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvuga. Ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga. Twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo turi abadiplomate, turi abadepite batowe bigenga. Ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu.
Cooperate with your country.
Uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu. Aragira ati, ni icyemezo cyanyu, muri igihugu cyigenga. Mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa, twaberetse uko tubona ibintu. Abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana.
Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira uko tubitekerezaho. Ngero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana, ngira ngo ibiganiro ko bizagenda bikomeza. Ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane.
Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza kubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'Iburayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina.
Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo no gutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Iburayi nk'uko barimo guha amabwiriza Polonye. Mu Rwanda ni igihugu kigenga, nta nubwo kibarirwa muri sfere ya Union European, unegereranyije nabo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsi ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afurika. Nkumva nta jambo bafite, nta n'umwanya bafite, kuko ibyo batanga si position, si uko wabona ibintu, ahubwo ni amabwiriza. ibihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda nabagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru, bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'umwe bw'Iburayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa havuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro Kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi i Kigali mu karere ka Kanyinya akagari ka Nzove umudugudu wa Rutagara ya kabiri ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda twarabanaga ku Kimisagara aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. We yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, byaje kuba ngombwa ko ntaha noneho nzagutaha musize nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'inyirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva kuko muri Covide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe. Ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira ati se kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati bambajije nimero zawe mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zawe telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nuko.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine nibwo bampaye izo nimero zawe. Ati izi nimero ni iza Venuste Nshimiyimana z'Agasaro Kabuze. Uko nanjye nkunda kumva Agasaro, kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa 10 ndagikunda cyane. Nkunda kumva Agasaro, ababuze abana babo bababona. Nkumva nanjye rwose binteye akantu, nkumva mfite agahinda.
Nyirasenge wa Tony Nsanzabaganwa, uravuga ko aba muri Amerika, yitwa nde?
Yitwa Joyeuse Space.
Ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye?
No kuri Facebook twaragerageje tumubura, urumva. Ariko hari n'undi waduha amakuru, se wabo ni umusirikare aho nyine i Bujumbura.
Yego.
Nawe kuri WhatsApp ntawubaho. Yitwa Ndayikeje Alain Salvatore.
Ndayikeje Alain Salvatore.
Alain Salvatore.
Akaba se wabo watuni Nsanzabaganwa? Akabaza aho aherereye?
Niwe ufite amakuru afatika.
Urakoze rero, ndagushimye cyane kuba Croix Rouge yakurangiye ngo witabaze Agasaro Kaburaga. Ntutinde ukaduhamagara, nkwifurije gutegereza wizeye, ugira amahoro.
Nuko Imana iguhe umugisha.
Urakoze cyane.
Mu bwitange bwawe, Imana ikurinde kandi.
Ngaho umunsi mwiza.
Sawa, urakoze.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ni buri cyumweru isa 10 ku isaha y'u Rwanda no mu Burundi.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro ari kumwe na Fideni Yongabo, ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Mugire ibihe byiza, tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.